radio indundi culture amakuru mu kirundi
turabaramukije tunabaye ikadze muri aya makuru twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi ahanini hagaze kuri ibikuru bikuru ubusuma buriko bukogwa kubikoresho bizibiri binogo byacu ibikoresho by'ishiramwe rigidezo rigedwe byo gutanga amazi n'umuyaga nkuba mu gisagara cha bubanze intara ya Bujumbura burateye impungenge abaho bavuga ko harabamaze kuhakomerekera hamwe n'ubwoba bwo kw'ibyo binogo bishobora kwinyegezamwe abasuma bagasaba ko byosubira bikazibigwa abandi batewe n'impungenge namwe mu mashiramwe haranira iterambere ryabo mu bwoko bw'abatwa cyane cyane kubana bo muri ubwo bwoko baje barafatwa ku nguvu mu mihinga itandukanye y'igihugu ayo mashiramwe akanegura ko abakora mabi badanwa kandi bazwi neza amakenga nyine narafiswe n'abarimyi bo ku mutumba rubizi ni muri komine mukazi ntara ya Bujumbura ku gacerere kagaragara muri kino giye kwitangwa ry'ifumbire aho ngo ni nko mu gihe nk'iki baba bamaze guhamagarirwa kuriha kuyizokoreshwa mu irima ry'agatazi kimirije ibitarakogwa gushika ubu mu mpera z'aya makuru iminsi yose ya kabiri murabimenye tuba tubafite inkuru yihariye by'amagara y'abantu umunsi tukaja kuvuga kuri bumwe mu buryo bwo kuvura indwara y'ukuruko bizwi nka eczema ibyo byose ni mwidonido ry'aya makuru ahagarariwe na Matthew na Yesu muhinga bw'ibyuma ijwi ni rya Odiro Nkejimana
Radio Indundi Culture
Amakuru yacu tuyahere mu bijanye n'umutekano abanyagihugu ba mu gisagara cha Bubanza mu ntara ya Bujumbura batewe impungenge n'ubusuma mu mazi igihe bukogwa ku bikoresho bifuka hari binogo by'ishiramwe rigidezo rigedwe byo gutanga umuyaga nkuba n'amazi aho ricisha ibikoresho byaryo abanyabubanza bavuga ko inkurikizi zatangwe kuja ziribonekeza cyane cyane ko hari abantu baguma bakorokera muri ibyo binogo bagakomereka abanyagihugu banafise ubwoba ko ibyo binogo birangaye ubishobora kwinyegezamwe abasuma bagasaba ko byosubira bikugagwa ahibo banza twakure mugenzi wacu Alex Nkeshimana
Mu gisagara cha Bubanza ibinogo bya rigidezo bikoreshwa mu gutanga amazi ubu birangaye birateye impungenge aho mu gisagara cha Bubanza bikaba biri mu mabarabara canke iruhande bimaze iminsi vyuguruye ibyari bifutse bikozwe mu mabati vyose byaribwe ivyo vyatumye ivyo binogo vyubakiye bisigara vyuguruye bikaba bitera akaga abantu baca muri izo nzira abanyagihugu bavuga yuko ivyo binogo bise n'ivyo kwitwa nk'imva yuguruye abantu baramaze kubigwamwo barakomereka cyane abana nibo bateye impungenge cyane kubera yuko bahaca bataraba neza cyane cyane iyo hatabona neza nk'iyamatara cyose mu ijoro bamwe mu bana bamwibarabara abo bita abana bamwibarabara hagati mu gisagara cha Bubanza kuba hari abamaze kwibonamwo uburaro bwije barara muri ivyo binogo kugira ngo bikingire mu ijoro kubera iyo ngorane bamwe mu banyagihugu bariko baragerageza gufuka iyo myobo bakoresheje imbaho bivanye n'uburyo bafise kugira ngo bakingire abahita abajejwe intwaro muri zone ya Bubanza bamenyesha yuko bazi iyo ngorane hamwe n'ingaruka ishobora kugira ku banyagihugu miza abegereye ivyo binogo bidafutse mu gisagara cha Bubanza kurondera imbaho zo kubifuka mu kurindira yuko abone ku muti urama abanyagihugu kandi baratinya yuko iyo myobo canke ivyo binogo bishobora gukoreshwa n'abagizi banabi cyane cyane bisuma nk'ahantu ho kwinyegeza mu ijoro ivyo bikaba biba muri iki gihe ubusuma bumaze iminsi buvugwa amazu ahatobogwa ibidandazwa bikibwa ibitungo na byene bikibwa hagati mu gisagara cha Bubanza abanyagihugu basaba yuko hofatwa ingo vyihuta ivyo binogo bigafukwa neza kugira ngo hakingwe izindi manuka kandi umutekano w'abahita ukomeze Alex Nkeshimana Bubanza Indundi Culture
Namo bijanye n'ivyamagara y'abantu mugambi w'igihugujejwe kugwanya indwara zitera ibitigo biri mu bwoko bwa Benase uvuga ko hagati y'umwaka w'2021 n'umwaka w'2025 ibitigiri by'abandura izo ndwara byaduze aho byavuye kubice ubusa n'ibice 30% bija kubice 5% n'ibice 40% ivyo bivugwa n'umuyobozi w'uwo mugambi muganga Kole Kaze yemeza ko iyo ndwara igumi ihitana abantu mu gihugu naho ico gisata kigikenya uburyo bwo kugura ivya nkenerwa kugira gihangane ubwo bwoko bw'ibitigo bwa Benase uwo muganga amenyesha ko ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo amagara y'abantu no kugwanya sida bwashize ibikoresho byo kuzipima ku buntu mu bitaro bishika indwi kugira umurindi w'abandi rugabanuke Diodone Niyanzigamiye
Kubwo muganga arongoye uwo mugambi w'igihugu avuga ko izo ndwara zikiri ingorane mu gihugu amesha ko zihitana abantu kandi uburyo bwo kuzandura buguma bwiyongera
indwara z'igitigo ngaha mu gihugu iwacu novuga ko ikiri ikibazo gikomeye cyane kiya gitigo cyo mu bwoko bwa B no mu bwoko bwa C gihitana abantu benshi cyane
Muganga Kole Kaze yemeza ko iryo gwira ryazo ryatumwa nini n'abanyagihugu batazimenya n'abazimenye bakivuza basinzikaye.
Haracariho ikibazo kuko benshi mu bene igihugu baza kwipimisha ari uko bamaze gusinzikara.
Uwo muyobozi yemeza ko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida bwashize ibikoresho byo kuzipima ku buntu mu bitaro indwi by'igihugu.
Mu bitaro bishika hafi indwi bashizeho amapareye apima reza pareye Genexpert aha mu bitaro by'umwami Karedi mu Kamenge, muri AMSS, Hopital Gitega, INSP, Hopital Ngozi, Hopital Ruyigi na Hopital Makamba. Ni ku buntu.
Mucegeranyo giheruka gukogwa no bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida cerekanye ko hagati y'umwaka wa 2021 gushika umwaka wa 2025 abatowe bagwaye ubwo bwoko bw'ibitigu bavuye ku 302 baja ku 2020, ni ukuvuga bavuye ku bice ubusa n'uduce 30% baja ku bice 5 n'uduce 40%.
N'ibitigiri by'abagwaye indwara y'igisukari bishobora kuba byagwije na kabiri gushika umwaka wa 2050 bishikirizwa na muganga Yolisi Benita Kaneza yanonosa ibijanye no kuvura indwara z'umutima. Ibyo abishikirije yishimikije ko ari abantu bagendana iyo ndwara batayizi. Uwo muganga agahamagarira umuntu wese amaze gukwiza imyaka 35 kwipimisha n'imiburiburi rimwe mu mwaka.
Ibiharuro biri ku muvuduko udasanzwe, bagereranya ko ubu unye deja hafi abantu 11 11% ku isi yose niba bafite indwara ya diabete. Bagereranya ko cyane cyane mu bihugu biri kubiratera imbere muri Afrika cyane cyane ko ibiharuro mu mwaka wa 2050 bizokwiyongera bikagwizwa na kabiri, kandi ni benshi yaba muri Afrika cyane no muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi. Hafi igice cy'abantu bafite iyo ndwara ya diabete batazi ko basanzwe bayifite, tabimenya harimo kutisuzumisha nubwo atakimenyetso na kimwe kiba gihari. Umuntu wese kuva ku myaka 35 turamuhimiriza ko yoja kwisuzumisha akamenya igipimo cyo cy'isukari, ingene ibipimo bijanye n'umuvuduko w'amaraso ingene biba bingana, canke abantu bafise umubyibuho ukabije, abafise umubyeyi umuryango afise indwara ya diabete, abana bagasanzwe bagenda n'indwara z'imitima, indwara z'imivuduko y'amaraso, abagize AVC, abamaze kugira ibyo twita amaradi kardiovasculaire hose bategereje kwisuzumisha kugira barabe ko atangwara diabete yo kwiyongera. Abandi n'ababyeyi, abakenyezi bigeze kwibaruka abana banini kuva ku biro bine, nka bigeze kuba bafite indwara y'igisukari bibungenze. Iruhande yo kwisuzumisha misaba kuraba nyine umuntu wabasanzwe abaye mu byanwa, mu mirire, cyane n'ibindi bijanye n'ibyo kwirinda kunywa inzoga birenze canke ibinyobwa bisosa. Umuntu byose n'umuntu agerereza kubiraba akabishira ku rugero rwiza.
Mu Rumonge naho mu ntara ya Burunga, urwego rujejwe intwaro rwiyamiriza amakosa akogwa na bamwe muri bene amazu adandaza imiti muri ico gice, ivyo bita farumasi mu rurimi rw'igifaransa. Ibiri mu vyashikirijwe na musitanteri w'iyo komine mu ndwi iheze, hari mu nama yagiranye n'abakorera mu gisata c'amagara y'abantu. Musitanteri wa Rumonge Augustin Minani yagabishije bene gukora ivyo vyaha, abo ni nk'abihaye igikorwa cyo kuvura, kudatanga amakori n'ibindi, acamagarira inzego zo hasi kubikurikiranira hagufi. Claire ya Kankundi.
Ivyo biri mu vyidogewe cyane n'abakorera muri ico gisata bitavye iryo huriro nk'ibigeramiye amagara y'abantu muri ico gice, biranemezwa na musitanteri wa komine Rumonge Augustin Minani. Ahera kuri bene ayo mazu avuga ko bihaye uburenganzira bwo kuvura abavunira akagohe, agira ati:
ba farumasi mukora akazi mwaherewe uruhusha, nimba mukeneye kuvura ni mugire ivuriro mugabo gurisha umuti kujya nyene ngatoya ke tubasaba.
Ayo mazu kandi yoba ari mu banyamitahe bategwa gutanga ikori, niko uwo mutware abandanya bisigura.
Barisha ikori imisiraranda mugabo atanze igiturire n'amahoro kare batanga amahera menshi kubera kutanga ikori widuga.
Abari aho bavuze ko ivyo bishobora gukomezwa nuko abagirizwa ivyo vyaha baronse inkaratasi zibemerera kubikora, ariko zimwe atari z'ukuri. Musitanteri Minani ahamagarira abahagarariye intwaro ku nzego zose kubihagurukira, maze amagara y'abantu akingigwe.
Komite zonare ijanye n'ivyo amafarumasi, controle de farumasi, ni ugushira amategeko mu ngiro, ikizira kizire icemewe cemegwe.
Mu Rumonge uno musirimu ntara ya Burunga, mu mwaka w'2017 amavuriro abiri yari mu minwe y'abikorera utwabo hamwe n'amazane adandaza imiti mu gihugu vyarugawe kubera amakosa nk'ayo. Vuba mu 2024 naho ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu bwatangaza ko hisunzwe ingene akora amaze harugwa mu 2400 adandaza imiti mu gihugu gihugu ashobora kugagwa ayaharugwa mu 2403 nayo akibuswa ingene yokorera ku murongo w'ivyo yasabiye uburenganzira.
Radio Indundi Culture.
Mu bijanye n'uburimyi, abarimyi ku mutumba Rubizi ni muri zone Muyira komine Mukazi intara ya Bujumbura bafise amakenga ku gacerere kagaragara muri kino gihe kwitangwa ry'ifumbire mu gihe bemeza ko mu gihe nk'iki babamaze guhamagagwa kwiyandikisha kugira baronke izokoreshwa mu gihe nk'iki kigana gatasi. Abanyagihugu bamenyesha ko mu gihe nk'iki bahora baba bamaze guhamagarirwa kuriha, hari nabibaza ko atafumbire izoboneka y'iryo rimagimirije. Leta yaheruka gushikiriza ko iri kwirakora kugira igihe cy'irima ry'agatasi rizogera ifumbire yabonetse. Kristalize Harerimana.
Aya makenga yabo barimye bashikiriza bafatiye ku kudahamagarirwa kuja kurihira ifumbire yotanzwe mu gihe cy'irima ry'agatasi ryimirije, ariho bibaza ko atafumbire bazohabwa muri kino gihe nk'uko umurimyi abisigura.
Turabona kumenga ni kibazo, ukabona kumenga ni tuzo ntayironka, utabona ko babwa ati ngo mwiyandikishe muze muronke ifumbire, nta cizegwa dushobora kugira kuko tutaba tubona abari imbere yacu ariko baradukira ati nimwandika rindira twayandikiye tugira icyizezo cyo ifumbire izoza tugende turonke intabire dutabire turime tuvungure.
Abo barimyi bashikiriza ko naho muri kino gihe bayimirizwa gukoresha ifumbire y'ikirundi batabona ko bazoronka umwimbo mu gihe batohabwa ifumbire y'ikizungu.
Kero hombonera ko twamenyereye ifumbire twaba dukoresha ikizungu nk'ubu uba ko koko sinyabarega nyabarega nako zikoresha acho zo dupa
ko tutayifise ntasho tuba twanze tutayifise ni turima ubudatabiye ntiwimbura ngo tutafise icyafumbire ngo tuvange n'umwavu cyo mu binyabarega urabana ntitwimbura ariko babahamagaye tukisharana ubutiki hamibonesha tukasha tuyironga kukura bani gihe ko kigiye kukura bani mvuriye yimiritse kugwa muri uko kwicenda.
Abo bani mwe basaba niba atafumbire izotangwa ko bo bimenyeshwa icatumye kugeza ubu atamurimye asabwa kuja kuyinihira.
Bimva ko boza katubwiye ati twebwe byarahagaze nta bikoresho biriho kutubwiye ati hingura iyo fumbire mutwihanganire ibyo tubonye abaza kubitubwira natwe cha tugira icize tukumbe hirya yejo bizokura.
Ku kibazo cike na gifumbire ku ruhande rwa leta mu kiganiro nshingwa bikorwa vya leta abamenyesha makuru n'abanyagihugu cabere mu ntara ya Gitega muri Ruheshi uwo mwaka umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Nesto Ntawontuye yishu yagira ati
kwicenda nyene hagira hagera natwe leta turiko turakora kugira turabe yuko mu kwicenda hagera umwene gihugu afise ifumbire akoresha. Twama turiko turiruka kugira koko umwene gihugu yorohegwe ntidusinzira.
Ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimo uburimyi mu itangazo bwasohoye kuwa 9/0 bwari bwatangaje ko hazo bisekeza ryo gutohoza no kwegeranya ubutike bwose abarimyi barihiye ko ariko ntibaronka ifumbire buca busaba abarimyi ko borihira ifumbire y'irima y'impeshi guhera kuwa 15 gushika kuwa 25/0 uwo mwaka w'2026 ari naco gihe baheruka gusabwa kurihira ifumbire.
Mu bijanye n'ivyagateka kazi na muntu naho ishiramwe IDDP riharanira iterambere ry'abatwa rirarajwe ishinga nuko ariko haribonekeza abana babigeme bo mu bwoko bw'abatwa bariko barafatwa ku nguvu mu ntara zimwe zimwe. Osikari mbona imparongo iryo shirahamwe anegura ko abakoze ayo mabi badahanwa kandi bababazwe neza ndetse n'ivyemezo biba bihari. Osikari mbona ima asaba ko ivyaha nk'ivyo byohanwa kugira ngo abo bigeme bo mu bwoko bw'abatwa babeho batekanye. Kurikira Osikari mbona
muri uyu mwaka izoka Bujumbura irare naho Murambya na hari ya Zangozi turamaje kuronka ika nka zitatu cyane cyane Murambya baraheruka gufata umwana w'umukobwa w'imyaka nka 12 ibisabwa kwa muganga dr agenda arapima nyamwana basanga baramufashe ku nguvu yarononekaye ugira kabiri jo bundi naho nyine harabonetse yindi kankiyo umwana arafatwa ku nguvu kandi ikibabaje nuko biba mu zone imwe kandi administration abashe bdo zone bahari akuri mitumba bahari bigaca bituma abakoze icaha babafise ngira abo begamiye badashobora kubahana. Ariko uko tuzi amategeko y'igihugu avuga nta muntu numwe adashobora guhanwa yakoze icaha. Byo rero abatwa bagize baraja imbere y'utungane kugira inzego zibafashe kugira abantu bahanwe ntibaronka babaki bababwira ngo nabagumutse kandi icaha kiba kiboneka uwagikoze abari ngaho.
Bigatuma rero babana babakobwa bashobora gufatwa ku nguvu bakanuma kandi bigaca bituma nk'abari kwishure batiga neza
neza cyangwa uja mu mirimo itoroha kugenda yisanzuye
ico dusaba nuko ahantu hose habonetse ikankiyo umwana w'umukobwa mutwakaze cyangwa umunyesho ari ku ishuri nuko abajeje intaro muri uwo mwanya boca bakurikirana ico kibazo dosiye kigwa mbere imanza nkizo zihora zicibwa ikibiriraho hama bagahanwa n'indishi y'akabaro igatangwa kuri uwo mwana aba yononye
Radio Indundi Culture amagara y'abantu
mwamaze kuvyumva n'umwanya w'inkuru yihariye by'amagara y'abantu tubashikiriza imisi yose ya kabiri umunsi tukavuga ku buryo bwo kuvura indwara yo kurukoba bita eczema mu rurimi rw'igifaransa muganga yanonose iby'indwara zo kurukoba avuga ko umugwayi abwirizwa kwama yisiga amavuta umubiri wose ibyo bigatuma atiyagaza Dr. Jambere Kimasi ntebe wayo agasigura ko imiti ikoreshwa mu kuvura iyo ndwara harimo corticoide uwo muganga arikasaba wibonye kwimenyetso kwitura abaganga n'ingoga inkuru yihariye by'amagara y'abantu uyu munsi twahiteguriwe na Olivier Kwizera
Kwisiga amavuta ku rukoba ni bumwe mu buryo bukoreshwa ku mugwayi w'indwara y'urukoba bita eczema aha muganga yanonose iby'indwara z'urukoba Jean Bertrand Kimansi Nebuwayo asigura ko ivyo bituma urukoba ruguma goroshe
urukoba rw'umuntu agwaye indwara ya eczema ruruma cyane kintu cambere yitwara rika nuko yisiga amavuta akwiye umubiri wose umubiri kama ubonze kuko iyo gumye gatonya acatangura kwiyagaza
uyo muganga yerekana ko umugwayi avugwa bafatiye kubimenyetso agaruka kandi kunyifato zihambaye umugwayi abwirizwa kugendera mu gihe iyo ngwani maze kwigaragaza ku rukoba
hanyuma hariho kwirinda ibintu bishobora gutuma ubukana bwa eczema bwiyongera umaze kumenya ko ufise iyo ndwara ya eczema hariho impuzu ucaweye wirinda kwambara nk'iziri aren canke impuzu zigumye hariho imiti imwe canke amasabune mwamwe udashobora gusubira gukoresha kugira ngo wirinde ko indwara ica yaduka ibyo biri mu bishobora gutuma ushobora kubaho neza
hambavu y'ivyo hari imiti umugwayi afata ariko niyo uwayi avuga ko abari mu gihe abasinzika egos
hariho imiti isanzwe ihari iyo umuntu yagiye muri crise hariho imiti umuganga ashobora kumuha ikamufasha iri mu bwoko bw'ama corticoide basiga ku mubiri canke imiti ibitama antihistaminiki igabanya kwiyagaza ariko ibi biba bikenewe igihe umuntu ari muri crise
nebo wayahanura umugwayi wese kudafata umuti atandikiwe na muganga
wiyagaje canke ukabona igihere ku mubiri sukuja muri farmasi sukuja kurondera imiti kirundi sukuja muri ngo bambwiye gukoresha ngo isabune ngo ibi n'ibingo bizohera
indwara y'urukoba bita eczema ifatwa nk'indwara itandukira gushika ubu wibonye ko ibimenyetso nk'ukuma ku rukoba kwiyagaza gushika urukoba rusa n'ibara ritukura ahamagarirwa kujya kwa muganga kugira avugwe kandi akire
Olivier Kwizera tugukengurukire kuri iyo nkuru yihariye iby'amagara y'abantu wari waduteguriye ari nayo turangirije kwa aya makuru mu rurimi rw'ikirundi abafashije kuyatororokanya ndabakengurukire nkengurukire kandi Matiya bona Yesu yafashije amajwi arabashikira Odironkejimana nayo abashikirije mu gihego n'ibiganiro bya Radio Indundi Kiritu